mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabasuhuje mwese, ni Eugenia Mukankusi, hikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenia, mwaramutse n'abaduteze amatwi. Turayahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika mu gisata cy'amagara y'abantu. Malawi irikiragwana n'ikiza cya korera kitari bwigere kibaho muri icyo gihugu, aho korera yakwirakwiye mu gihugu cyose kandi imaze guhitana abantu barenga 250 n'abarenga 800 bamaze kwandura. Abategetsi hamwe n'amashyirahamwe y'abafasha baramaze gutangura amasekeza yo gutanga incanco no guhimiriza abanyagihugu kubumbatira isuku. Abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri icyo gihugu bafise ubwoba ku bwinshi bw'abandura bushobora kuzotuma amavuriro arengegwa. Malawi yatanguye gucandaga korera mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ifashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, ariko abakora mu gisata cy'ubuvuzi bavuga ko abicandagisha ari bake kuko benshi batinya izo ncanco. Mu gisata cy'abimukira naho abimukira batari bake baratabawe, ari kumwe muri bo afira mu mazi ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibira mu ibahari Ege ku ruhande rw'Ubugereki. Abacungera umutekano ku nkengera z'amazi bavuze ko barungitse abiri mu mato yabo akizura inyuma yo guhamagarwa basabwa ubutabare mu izinga rya Kos hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Bavuga ko basanze abantu 11 mu mazi, umwe muri bo yagiye gucikana ashikanywe ku kivuko cy'i Kos aho nyene mu Bugiriki. Mu ndwi zibiri z'imbere yaho amato abiri mato mato yaratwaye abimukira yarazamye mu mazi hafi y'amazinga ya Evia na Samose ku ruhande rw'Ubugiriki nyene. Abantu hafi 30 barafa, abandi batari bake baburirwa irengero. Ubugiriki, Espanye, Butaliyano byabaye ibihugu abimukira b'Abanyafurika nabo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi bacamwo batumbereye gushika ku mugabane wa Buraya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ibisagara bitari bike muri Ukraine birimwo umugwa mukuru Kiev ejo kuwa kane vyongeye gucucagirwamwo ibitero vya misile by'Uburusiya mu gihe miliyoni 10 z'abanya Ukraine batagira umuyaga nkuba. Ukwisubiriza kw'ivyo bitero bitumbereye gusambura ingomero n'inyubako z'amasoko ntanga nguvu nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igihugu ciwe cagabwe ko ikindi gitero cy'iterabwoba n'Uburusiya. Umuvugizi wa Presidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yaremeje ejo ku munsi wa kane ko imibabaro abasivile barimwo muri Ukraine bariko bayitegwa n'abategetsi b'icyo gihugu banse kuja ku meza y'ibiganiro. Ibitero vya misile z'Uburusiya ejo ku wa kane byahuriranye n'uko ari wabaye umunsi wa mbere w'amaneje yaguye muri Ukraine. Abategetsi mu ntara zitandukanye baragabisha ko indwi iza itagiye koroha na gato kubera ubukanye buzoba burenze urugero ku rugero rwa degre Celsius ziri munsi ya 10, ni ukuvuga -10 mu rurimi rw'Igifaransa.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makuru y'inkino, abategetsi mu gisata cy'umupira w'amaguru muri Senegal ejo ku munsi wa kane bavuze ko umukinyi rurangiranwa Sadio Mane yamuka muri icyo gihugu nyene atazokina inkino zo guharanira igikombe cy'isi zo mu 2022 zatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu FIFA. Iyi ngingo ifashwe inyuma y'uko uwo mukinyi akomeretse ku igufa ry'umurundi igihe yariko arakinira ekipe ya Bayern Munich yo mu Budagi muri uku kwezi. Umumenyereza mukuru wa ekipe ya Senegal Aliou Cisse yari yarashize Sadio Mane ku rutonde rw'abakinyi azokinisha. Yari afise icyizere ko yoba yarakize ku rukino rwa mbere ruzohuza Senegal n'Ubuholandi ku itariki ya 21 y'uku kwezi kw'11. Manuel Alfonso we umuganga w'ikipe y'igihugu cya Senegal yavuze kwisuzumwa ry'abaganga yerekana ko Sadio Mane ari karatora mitende ariko ko atari ku rugero rwo kwemererwa kuba mu nkino zo guharanira igikombe cy'isi. Abasenguzi mu bijyanye n'urukino rw'umupira w'amaguru bavuga ko uwo mukinyi w'imyaka 30 yabaye kirumara kuri ekipe ya Senegal, bakavuga ko Afrika izobura umukinyi abushitse muri izo nkino. Dusubiye kuyavugwa hirya no hino ku isi, muri Irani amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko amakungu aremera Irani gahagarika gutanga ibihano byo kwica imbohe ziri mu mabohero zagirizwa kujya mu myiyerekano yamiriza ubutegetsi. Ubutungane bwa Irani bwavuze ko abantu ko batanu mu bafashwe muri iyo myiyerekano imaze amezi babiri baciriwe ubwo gufa kuva ku munsi wa gatanu, aho abo uko ari batanu bose nta n'umwe muri bo yavuzwe izina. Mu butumwa yarungikiye Ijwi rya Amerika, Mahmoud Amiri Mogadan, umuyobozi wa Human Rights Watch muri Irani, yavuze ko leta ya Irani iriko irakoresha igihano cyo gufa mu kugerageza gutera ubwoba abakora imyiyerekano. Nayo irindi shyirahamwe riharanira agate ya muntu Amnesty International ryavuze ko ryatohoje abantu 21 bafatiwe mu myiyerekano bagirijwe ibyaha byo kuba umwansi w'Imana no kurya ibiturire ku isi. Amnesty ikavuga ko ibyo byaha bihanishwa igihano cyo kwicwa mu gihugu cya Irani.
Abarezi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Ku cyumweru nibwo irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru rizatangira mu gihugu cya Qatar. Amakipe y'ibihugu 32 arimo atanu aturuka ku mugabane wa Afurika niyo azahatanira icyo gikombe.
Hari Bujumbura igikombe baraciteguriye mu mabarabara, bashize amatelefone yabo ku matwi bumviriza amakuru y'inkino ijya nini bigenda bivugwa ku gikombe cy'isi. Amaradiyo aritegura gutangaza kino gikombe, bigaragara ko n'ubundi gikombe cy'isi abantu barashaka gihorumbira.
Uyu ni Steve Gateretse, umunyamakuru w'imikino wa Radio Iteka FM i Bujumbura. Muri Congo ejo hakomeje kuvugwa imirwano hagati y'ingabo za FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu duce twa Kibumba, Kanyanja, Kabuhanga n'ahandi muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye nimugiye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Babura Matari b'intara za Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga ku ruhande rw'Uburundi na Buramatari wa Kigoma ku ruhande rwa Tanzania bahuriye mu nama mu mujyi wa Kigoma muri Tanzania. Iyo nama ya 17 yari igamije kureba uko umubano hagati y'izo ntara zihana imbibi wifashe. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi baragezwa na mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda, Thierry Ndayishimiye.
Ni inama yashimikiye cyane cyane ku bibazo abafata ingendo baja bukabagira, urudandazwa n'ikoreshwa ry'abana, imbibe z'ibyo bihugu zihinduka bivuye ku nzuzi. Babura Matari bagize izo ntara abiyemeje gutsimbataza umubano mwiza ushingiye ku korohereza abava muri izo ntara baja kuramukanya canke gukorera mu zo bahana imbibe mu kindi gihugu. Buramatari w'intara ya Makamba ngo ziraza na Françoise mu ijambo yashikirije yadomye urutoke ku makosa akugwa n'abajeje uruja n'uruza ku mipaka y'u Burundi na Tanzania. Ayo nayo ni biturire bisabwa kugira batange kuri gusa mureka rengane ya ujirani mwema canke bagusinyire ko winjiye mu Burundi canke Tanzania.
Amakosa kogwa bituma ingendo zimwe zimwe kandi amakosa kogwa n'abajejwe uruza n'uruza bataba bubahirije y'amasezerano ya ujirani mwema mbere bigahava bikwega no kutubahiriza amasezerano ya East Africa Community.
Tobias Andengenye yishuye Buramatari wa Makamba hamwe n'abasabwa ibiturire ku mupaka kubibamenyesha ati mugabo no ku ruhande rw'u Burundi mwikebuke.
Kwa hiyo tunawaasa wale wote wote ambao sheria yetu haiwavumilii maafisa wake wanaochukua rushwa.
Kuri ibyo turasabye abo bose bagira ingorane zo gusabwa ibiturire kuduhamagara kuri nimero itari ha 113. Tanzania ntiyihanganira abasaba ibiturire, ariko no ku ruhande rw'i Burundi namwe bwe mwikebuke, kuko biravugwa ko ibiturire bisabwa abinjiye. Buramatari wa Makamba yasabye kandi ko murekarengane iha uburenganzira bwo kumara iminsi 15 mu gihugu ugiyemwo yokongerezwa ikiringo kigashika ku mezi 3 canke arenga, abaje gupagasa nabo agateka kabo kubahirizwe.
Komande zose usaba ko umutanzania canke umurundi ava mu ntara ya Kigoma katazi na Kagera canke uva mu Burundi mu ntara ya Rumonge, Makamba, Rutana, Cyamuzo, Ruyigi na Muyinga, nuko boronswa ako gapapuro bakakaronswa tukaduza iminsi nkuko twari twabivuze muri iyo nama iheruka. Twari twasabye yuko ako gapapuro koduzwa iminsi y'amezi 3 kugira ngo baborohereze mu bikorwa byabo bya minsi yose. Ikindi nacyo nuko turaba ukuntu abakozi bakorera mu mirima baza bafise umwanya muto ngaha mu gihugu cya Tanzania, twobiga ukuntu abo bantu bocungerwa umutekano wabo n'ibintu byabo kugira bakore batekanye.
Tobias Adengenye akaba yasabye ko abo baje gupagasa muri Tanzania bohabwa icemezo catewe ko umukono n'ubuserukira leta cemeza ko agiye kuhakorera amezi 3 canke arenga, gutyo leta ya Tanzania yokwakira abo bakozi ikaba icemezo ko bafise uburenganzira bwo gukora akazi muri Tanzania kandi kubahiriza agateka kabo. Kubijanye n'abana binjizwa muri Tanzania, buramatari wa Kigoma Tobias Adengenye ati ntituramenya neza kwa abo bana bakoreshwa muri Tanzania canke ko bahaca barengana abakaja gukoreshwa mu bindi bihugu, ariko bafadikanyije n'abarundi bagiye kwicarira ico kibazo. Ibi bihugu bibiri ntibishigikiye ko abana bakoreshwa kandi amategeko abibuza. Tugiye kwicara dutohoze hanyuma dufatira ingingo abo binjiza abana n'ababakoresha, baba bahungu baba bakobwa bategerezwa kurindwa kumwe. Ku kibazo cy'uruzi Maragarazi rugaburu Burundi na Tanzania gwahubye rukanyaga matonga Barundi, buramatari wa Makamba asaba ko hoshingwa karimbi gatandukanye n'ubwo ruzi. Inama yabo ba buramatari yapfunditse ku imigwi ijejumbi bezi bihugu yoshinga uburimbi butimuka ntibagume bizeye inzuzi canke ibindi bishobora kuzimangana. Iyo nama ya Ujirani Mwema igira 17 yarangiye hasabwe ko intara za Kagera, Katavi na Rukwa zo mu gihugu cha Tanzania nazo zokongegwa kandi iyo nama ikaba kabiri mu mwaka.
Mu Rwanda imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane yeshe abantu 3 mu mujyi wa Kigali. Iyi mvura yaguye amasaha menshi abo yahitanye bataye mu miyoboro itwara amazi. Inkuru ya Jean Baptiste Micomyiza.
Muri aba bishwe n'amazi y'imvura mu mujyi wa Kigali harimo itwa Twagira Izinosa w'imyaka 46 y'amavuko wari mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Ubwo Radio Ijwi rya Amerika yageraga aha yahasanze abaturage benshi bashungereye ahari umurambo w'uyu mugabo. Umugore we nawe yaje kuhagera ariko kubera agahinda ntiyabasha kugira icyo avuga. Mu marira menshi uyu mugore yateze moto akurikira imodoka itwaye umurambo mu buruhukiro bw'ibitaro. Jean-Claude Barame na Elie Hakizimana ni bamwe mu babonye bwa mbere mu gitondo umurambo wa Twagira Yezu ukiri mu muferege.
Bamutaburuye dusanga yapfuye yagagaye atarimo aramuzinga ko ntabwo amaguru ya kugakwijuru gukundi umutwe uri ku ruhande nyine ubona byarangiye ntiya yapfuye ntabwo yarakiri muzima.
Iyo mvura yahereye saa 12 rwose n'iminota nibura nka 15. Ubwo rero ni igihe twabaga n'ubundi akazi karimbanyije dutegereza kwita ngo kugira ngo dukomeze dukore, nuko yanga guhita rwose yahise mu masaa 3:30 saa yine gutyo. Ingufu y'amazi yari afite rwose yabaga yatwaraga nk'umuntu nk'uko yatwara icyatsi. Niko guhita rero imugezamo hariya yari umukarani nyina hano ruguru yaranarindaga igaraje hano hepfo.
Abandi bageze ahatoraga umurambo wa Twagira Yezu wabonaga mu maso hijimye baba Mu biganiro bagiranaga bagarukaga ku bukana bw'imvura yaguye mu mujyi wa Kigali bahanahana amakuru aho buri umwe yabwiraga mugenzi we ingaruka iyo mvura yagize aho atuye. Mu minsi ishize abahitanwaga n'imvura akenshi ubuyobozi bwavugaga ko byaterwaga no gutura mu manegeka, ariko kuri inshuro hose ko bimeze nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza Philippe Habinshuti.
Imvura yahitanye abantu batatu mu mujyi wa Kigali, ni ukuvuga umwe muri Nyarugenge, umwe muri Kicukiro n'undi muri Gatabo. Ntabwo bari batewe manegeka, ahubwo ni amazi yatembaga akabatwara bari kwambuka, cyangwa se aho yabatanze amazi muzure ukabatwara.
Kuba abantu barimo gutembanwa n'amazi aho si ukubera ibikorwa remezo nk'imiyoboro y'amazi bidatunganije neza, nibyo Philippe Habinshuti akomeza asubiza.
Wenda nubwo haba ahantu hari umuyoboro mutoya cyangwa se utameze neza, kukosora ntabwo ari ibintu bikorwa mu mvura. Niyo mpamvu uyu munsi ikirimo gikwiye kuba gikorwa ni ukwitwararika no kwitondera aho hantu tuvuga ko hashobora gutera ikibazo. Noneho gahunda zo kwagura imiyoboro no kuyishyiraho itari, izo ni gahunda ziba zisanzwe ziri. Ibyo ntabwo tubikora uyu munsi, kuvugana n'inzego zibishinzwe, minisiteri y'ibikorwa remezo, umujyi wa Kigali n'inzego z'uturere, ntabwo bikorwa ubungubu imvura yatangiye kugwa.
Radio Ijwi rya Amerika yazengurutse mu karere ka Nyarugenge mu mirenge ya Nyakabanda, Kimisagara, Rwezamenyo na Kigali hibasiwe kurusha ahandi. Aha hose hagiye hagaragara amazu atuwemo n'abaturage yangiritse inkuta n'inzitiro, cyane ibyubatse mu matafari ya rukarakara cyangwa ibyondo. Imihanda nayo yaba iy'itaka n'iya kaburimbo, imiyoboro y'amazi ayirinda yari yuzuye ku buryo amazi yiroshye muri iyo mihanda. Agace ka Nyabugogo kabarizwamo aho abagenzi bategera imodoka hagari kurusha ahandi mu gihugu gakunze kwibasirwa n'amazi y'imvura aturuka ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali. Kuri iyi nshuro ntabwo kibasiwe. Minisiteri y'ibiza ivuga ko ibi byatewe no kuba ibiraro byo muri aka gace biheruka gusanwa aho byazamuwe mu butumburuke no mu bugari. Ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyaherukaga gutangaza ko hagati ya tariki 10 na 20 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka hazagwa imvura nyinshi ugereranije n'isanzwe igwa muri iki gihe, aho izaba iri hagati ya milimetero 80 na milimetero 240 by'igipimo cy'imvura. Mu kwezi kwa 4 uyu mwaka nabwo mu mujyi wa Kigali ibiza bitewe n'imvura byahitanye abantu babiri bo mu karere ka Kicukiro. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Katari. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba Radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Imikino ku cyumweru nibwo irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru rizatangira mu gihugu cya Katari. Amakipe y'ibihugu 32 arimo 5 aturuka ku mugabane wa Afurika niyo azahatanira icyo gikombe. Abakinnyi 831 b'amakipe yose y'ibihugu bazakina muri iryo rushanwa bose bateranye baguzwe akayabo ka miliyari 16 z'amadolari. Mugenzi wacu timu Ishimwe aduha ibindi bisobanuro.
Bamwe muri aba bakinnyi bazatangira kugaragara mu mukino uzafungura igikombe cy'isi kuri icyo cyumweru bose hamwe bafite agaciro k'amafaranga abarirwa kuri miliyari 15 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 16 z'amadolari ya Amerika. Uramutse wumva uyu mubare ari munini cyane ku buryo utabyumva, wafata ko agera kuri miliyoni hafi 24 z'amadolari ya Amerika, ariyo yatanzwe hagurwa abakinnyi 26 n'amakipe bakinamo. dufatiye urugero ku kipe yo muri Costa Rica yonyine twegeranya n'abakinnyi bo mu Bwongereza. Abakinnyi bo muri Costa Rica bafite agaciro ka miliyoni 23, mu gihe abo mu Bwongereza bo baguzwe arenga miliyari 1,500,000 z'amadolari y'Amerika. Igihugu cya Brazil nicyo kiza ku mwanya wa kabiri, aho gitanga akayabo ka miliyari 1,400,000 z'amadolari y'Amerika. Ubufaransa buza ku mwanya wa gatatu, aho bukoresha amadolari miliyari 1,000,000,000 zirenga gato 300. Dufatiye urundi rugero ku mukinnyi umwe w'Umufaransa ukinira Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, niwe waguzwe amafaranga menshi kurusha abandi, aho agera kuri miliyoni 185,000,000 z'amadolari y'Amerika. Tugiye muri Afrika, Sadio Mane ukomoka muri Senegal yaguzwe miliyoni 72, mu gihe ikipe yose yatanze akayabo ka miliyoni 315,000,000 z'amadolari y'Amerika. Maroc nayo inganya na Senegal miliyoni 315,000,000 z'amadolari. Ghana ni miliyoni 207,000,000. Cameroon ni 177,000,000. Naho Tunisia ni miliyoni 57,000,000.
Tukivuga kuri imikino y'i Qatar, umukino uzabimburira iyindi uzahuza igihugu cya Equateur na Qatar. Mugenzi wacu Fide Niyongabo yavuganye na Steve Gateretse, umunyamakuru w'imikino akorera Radio Iteka FM i Bujumbura. Aravuga uko abona abakunzi b'umupira w'amaguru biteguye icyo gikombe mu Burundi, cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura aho aherereye.
Hani Bujumbura igikombe baraciteguriye mu mabarabara, bashize amatelefone yabo ku matwi bumviriza amakuru y'inkino ijya nini bigenda bivugwa ku gikombe cy'isi. Amaradiyo aritegura gutangaza kino gikombe, hari n'amasurprise abagenda yerekana inkino ku mikrampra nayo navuga ngo ariko aritegura. Dushobora kuvuga yuko atari ku murindi umwe n'igihe cyabera muri Afrika Decide cyangwa muri Brazil, ariko bigaragara ko n'ubundi gikombe cy'isi abantu barashaka gihorumbira.
Amakuru yashikiye urambarira nimba ari byo ko Radio Television Nationale y'u Burundi, Radio Television y'igihugu ya ronse uburenganzira bwo gushobora kwerekana izo nkino ku buntu, nibyo?
Ego cyane, Radio Television y'igihugu imaradio cyangwa amateleviziyo yaronse uburenganzira bwo kwerekana zino nkino.
Mubona bizogira iki, niki bizohindura ku byerekeye abarorerezi?
Ni umunezero ku Barundi kubera ko Radio Television y'igihugu barayikurikira, ni shene no ngo zikunda guca kuri Star Time bidasabye ko abantu bayiha. Rero mu bidere bitandukanye abadashobora ayandi mantene parabolique ngo ashobora kuraba izindi nkino byoroshe, bashobora guca kuri RTNB zino nkino bakazireba byoroshe. Bivuga ngo amafaranga yo kugura amadekodera, amafaranga yo kuzagura amabonema araza kubagabanuka cyane.
Naho ku byerekeye abakinnyi bakomakomeye bakomeye, dufate nko kuri Senegal Sadio Mane, naho bamushize ku rutonde rw'abakinnyi bazoja guserukira Senegal, biravugwa ko mu nkino za mbere atazokina. Ubufaransa burafise nk'abakinnyi nka Paul Pogba, Ngolo Kanté, Kipembe, Christophe Nkunku batazogira uruhara muri cyo gikombe kubera gukomereka, na Rafael Varane naho bamushizemo bivugwa ko atakize neza ubukomereke bwiwe. Nikihe ubona nk'abo bakinnyi bakomakomeye cyane cyane Sadio Mane ku byerekeye akarere ka Afrika, ingaruka bizogira ku bakunzi biwe no ku mupira w'amaguru muri Afrika na Senegal? Abantu bari bibaza ko arimwo Sadio Mane byo ufasha cyane, niki ubona ingaruka bizogira ku bakinnyi nkabo bakomakomeye batazoshobora gukina?
Mu kwishyura kamera iwacu ku mugabane wa Afrika, Sadio Mane na ekipe yiwe ya Senegal ni umukinnyi navuga ngo afite igikundiro haba mu kibuga cyangwa inyuma y'ikibuga, ni n'umukinnyi navuga ngo yagize uruhare rudasanzwe kugira ngo Senegal ishobore gutwara kandi iheruka yabereye muri Cameroon, ni umukinnyi navuga ngo kirumara kesasoho yarahabaye muri Liverpool, ndetse n'ubona hari muri ekipe yiwe ya Bayern kuba adahari hari kintu navuga ngo ekipe ya Senegal iteza guhomba no cyane mu nkino z'ibanze, kuko ekipe y'igihugu bigaragara yuko izokina itamufise. Urugero rw'amagara yiwe bisa naho ariko risononora, abaganga bariko baramukurikirana mu budaga, ariko novuga ngo kuba adahari inkino bazokina batamufise hari kintu bagomba kubura. Ku rundi ruhande na kote y'Abafaransa, turabizi ko ni igihugu cyaheruka gutahukana ino mondiali ya 2018 yabereye mu Burusiya, ko bakinnyi bakomakomeye badahari nka Ngolo Kanté, Paul Pogba, Christophe Nkunku ndetse na Rafael Varane kize neza. Ni ekipe y'Ubufaransa ifite abakinnyi benshi beza, ariko yabuze abakinnyi bakomeye cyane, abakinnyi kirumara navuga ngo bakina n'amakipe akomakomeye, kuba badahari bishobora kuza kwiyongera kuri rya jambo bahora bavuga ngo igikombe aho cyatashe kagitahukanye, bishobora kutaborohera bikaranga usanga iravuye impakiri kare ushobora kuvuga nkuko ariko nubundi u Faransa bisaba kinyi beza ariko niyo baba bari kuba bahari byari kuba byiza kurusha
muri make mu kurangiza Qatar igihugu cyakiye iki gikombe cy'uyu mwaka caranebaguye kuvyerekeye inyifato yacu kubijanye n'agateka ka muntu kubasangiye igitsina eka no kubakozi bubase ibibuga n'izindi nyubako kugira bakiri ico gikombe kugene bafashwe FIFA yoyo yavuze ko abakinyi n'ama equipe yoshimikira ku mupira w'amaguru akihoza ivyo bindi bibazo bishobora gusamaza na president Macron nabonye mu banyapolitiki bavuga ko igikombe c'isi yose kitojamwo politike ku bwanyu niko mubibona
igizico nshaka kukivuga ko ndashobora kuvuga ko nshigikiye cyane ijambo FIFA yatangaje cyane president w'igucu mu Faransa politike ntiyari kwiye kwivanga mu bijanye n'umupira kubera ko twaba dusanga hari ibintu bimwe tubuze umunezero aba ayi batitabiri kubera imvo izi cyanke ziriya ariko ku rugero rw'uwanje novuga ngo football y'umuntu ayikinye ata politike irimo haba harimo umunezero ku bijanye n'ingingo izinaziriya zagiye zifatwa kuvuga ko bazohanwa bafashwe bari kubakora ibi ni ibintu nubwo ngo byagiye binebagurwa n'abana bariye abantu benshi batabihuriza ko ariko ndabona ibintu byose dukwiye kubyirengagiza tukaraburuka no kumupira w'amaguru tukirongera umunezero
ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze cyane
tuti mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro byacu byo kuri isaha na hari humurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije Nadia Taha niwashyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukavuze tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Record. Dr. Mash Production. Holy Seven, Yosva. Nasikiliza Sauti Amerika. Tusikilize Sauti Amerika. Yelewe. America, tusikilize sauti ya America.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya konse vinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Aha, kabonekeye benshi Ejo heza nayo ya koze vinshi Dususuru kena muzika ya koze vinshi Amerikana Iwanyu munara Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwanyu munara
Iwanyu munara Nasikiliza
Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize Sauti ya Amerika. Yelewe. Yelewe. Nasikiliza Sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize Sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe. Yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dr. Marsh Productions.